Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Hano i Washington DC muri kumwe na Joy Diane ninahaje ndongoye ibiganiro vyo muri kano gatondo. Ndabahaye ikaze mu makuru twafitiye muri kano kanya.
Ikintu cokogwa kugira ngo abo bose bahuze igihugu cabo kandi baragikunda batahuke, nuko ubwa mbere leta niyibibazwa cane cane ishiraho umwuka mwiza mu gihugu, igashiraho umutekano ukwiye.
Uyu ni Leonard Nyangoma yahoze arongoye urunani rutavuga rumwe na leta y'Uburundi Senared, asanga itahukajya bamwe mu manyi politike mu Burundi ridashobora gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri ico gihugu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya. Ariko reka tubanze duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Mwaramutse Aloyse.
Mwaramutse Diane. Turayahera mu yavugwa muri leta zumwe za Amerika. Abademokrati mu nama nshingamateka barasohoye urwandiko rusaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'ibiro vyo mu biro vya perezida bijejwe ivy'amafaranga kubarungikira inzandiko zijanye n'ingingo ya Trump yo guhagarika imfashanyo ya gisirikare Amerika iha igihugu ca Ukraine. Ingingo y'abademokrate ijikurikira yandi makuru mashasha yamenyekanye ku munsi w'Imana, aho undi mukozi w'iperereza agira kabiri yaserutse mu mpisho akavuga ko afise ivyemeza ku vyakozwe na leta ya Trump. Trump arahakana ko atakibi yakoze, yamye avuga ko kuvugana na perezida wa Ukraine kuri telefone ataco vyononye kandi ko bigamije kumukura ku butegetsi ku nguvu. Abademokrate bariko baratohoza nimba Trump yaragobere Ukraine ngo itohoze ku mudemokrate batavuga rumwe muri politike Joe Biden hamwe n'umuhungu wiwe Hunter. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yaragabishije bikomeye kandi yivuguruza ndetse mu kuvuga ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuva muri Siriya, ibyo tuma Turukiya iboneraho akaryo ko gutera abakurde. Ariko aragabisha ko Turukiya irengeje urugero igakora ibidakorwa, Amerika izosambura ubutunzi bwose bw'ico gihugu. Abarepublikani begereye Perezida Trump baragaragaje amakenga yabo mu gihe Amerika yota abakurde bafadikanije mu kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu gihugu cya Siriya. Umurepublikani arongoye sena ya Amerika Mitch McConnell hamwe n'umudemokrate arongoye inama nshingamateka Nancy Pelosi barashikirije amatangazo atandukanye bose banegura iyo ngingo. Leta ya Trump yatangaje ku munsi w'Imana ko igihugu cya Turukiya kigiye vuba gushyira mu ngiro umugambi wacyo wo gutera uburaruko bwa Siriya. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirakehaniwe amafaranga yo gukoresha angana n'imiliyoni 230 z'amadolari y'Abanyamerika byashyikirijwe n'umunyamabanga waryo mukuru Antonio Guterres ejo ku munsi wa mbere. Mu gihe ayo mafaranga atoboneka, iryo shyirahamwe nta mafaranga yo gukoresha rizoba rifise mu mpera z'uku kwezi kw'icumi. Mu rwandiko ku bakozi rwabonywe n'itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP, Guterres yashikirije ko hari intambuko atatomoye zikwiye gukorwa kugira abakozi ba ONU bashobore kuzohembwa imishahara yabo. Mu ntango z'uyu mwaka, Guterres yasabye amaleta ari muri ONU kongereza intererano zayo ariko ngo balance, nk'uko byashikirijwe n'umutegetsi wa ONU atashimye ku izina ryiwe rija ahabona. Abasirikare babiri barishwe abandi batanu barakomereka mu gitero cy'iterabwoba cabire mu manuko bushira uburengero bwa Nigeri ku munsi w'Imana. Intara yamye irangwamwo ibitero by'iterabwoba nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere. Intara ya Dogonduchi yagabwemwo ico gitero iri hafi y'igihugu cya Nigeria. Perezida wa Nigeri Muhammadu Isufu yasabye makungu gufasha igihugu ciwe, ariko abasirikare b'u Faransa, aba Leta Zunze za Amerika hamwe n'Ubudage bari muri Niger ndetse n'inteko za ONU ziri mu gihugu kibanyi ca Mali barananiwe guhagarika ivyo bitero birushiriza kwiyongera. abategetsi ba Irake bashikirije ko bazohana uwo wese mu bajejwe umutekano yitwaye nabi mu kuburizamwo imyerekano iyamiriza leta mu ijoro ryo ku munsi w'Imana abantu 13 barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abajejwe umutekano haba hamwe n'abari mu myerekano kuviyo myerekano itangura muri ico gihugu haraheze hafi indwi abantu barenga ijana baramaze kuhasiga ubuzima nkuko byashikirijwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu iyo myerekano ku murwa mukuru Baghdad hamwe n'umubindi bisagara mu manuko bwa Iraq yatanguye abanyagihugu basaba kuronswa ubuzi amazi n'umuyaga nkuba hamwe no guhagarika ibiturire byasinzikaje ico gihugu gisanzwe gitunze ibitoro. Tugarutse muri Afrika, Sudani y'Epfo yo ku munsi wa mbere yavuze ko yongeye kuganira kubiraba amasezerano ajanye na petrole i Khartoum mu gihe batazubahiriza igihe ntarengwa cy'ukwezi kw'12 cyatekanijwe kugira ngo imiliyari 3 z'amadolari ibihugu byemeranije y'indishi kubwitandukanye n'igihugu ikize kuri petrole mwaka w'2011 azobe yishuwe. Sudani y'Epfo na Sudani byasinye ayo masezerano mu mwaka w'2012.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi ahejeje kudushikiriza. Tubibutse ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kuri internet wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanya na makuru yo mu karere. Amakuru tuyafitiye muri kano kanya mu karere turahere mu Rwanda haraye hatangujwe uruganda rukora amatelefone ngendanwa agezeho azwi nk'ama smartphone. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ni uruganda ruzajya rukorera telefone ngendanwa zigezweho zizwi nka smartphones zahawe izina rya Maraphones. Ni uruganda rw'abashoramari bibumbiye mu itsinda Mara Group. Kwikubitiro rurakoresha abakozi 290% ni abanyarwanda naho 60% ni abagore. Mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro uru ruganda bwana Ashish Thakkar umuyobozi mukuru wa Mara Group wanayitangije yavuze ko uru ruganda ruzagirira akamaro umugabane wa Afurika n'indi migabane muri rusange.
Today is a big dream come true not only for Mara.
Aragira ati uyu munsi inzozi zagutse zahindutse ukuri bitari kuri Mara gusa ahubwo no ku Rwanda ndetse no kuri Afurika. Iki ni ikintu cy'amateka kirafasha mu guhindura imyumvire ku mugabane wacu mu buryo bwo kuri ko twe nk'abanyafurika dushobora gukora ibintu byiza biri ku rwego mpuzamahanga ku mugabane wacu. Uru ni uruganda rwa mbere rw'ikoranabuhanga muri Afurika rw'abanyafurika rukorera Afurika no hanze yayo ruri mu Rwanda.
And the rest of the world.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame wafunguye ku mugaragaro uruganda rukora telefone ngendanwa zigezweho yashimye abashoramari ba Mara Group cyane ko atari bashya ku butaka bw'u Rwanda. Ishoramari ryabo Perezida Kagame arasanga rigwa mu murongo w'ubutegetsi abereye ku isonga mu kwihutisha iterambere ry'u Rwanda.
Our world is changing very fast. Keeping pace.
Ati isi yacu irahinduka byihuse cyane kugendana nabyo bisaba guhanga ibishya niyo nzira u Rwanda rwahisemo ku iterambere ryacu. Ishoramari rya Maraphones Group riri mu buryo bwiza bugendanye n'intego yacu mu bumenyi n'ikoranabuhanga nka kimwe mu byihutisha impinduka mu bukungu bwacu. Shimishijwe no kuba Mara Group ifite ubushake mu gukorana n'u Rwanda mu by'uburezi no guhugura tukizera ko abakozi bazagira ubumenyi bwa ngombwa mu kubigeraho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanizeje ko bazakoranira bya hafi n'abo bashoramari kugira ngo ibikorwa byabo bizungukire impande zombi.
After all, the private sector is the engine of the progress we desire for
Ati urwego rw'abikorera ni moteri y'iterambere dukeneye ku mugabane wacu. Tugomba kujya mu ruhando, ku karere no mu mahanga, ku rwego rwo hejuru mu ikoranabuhanga. Mara Group yagaragaje ko dusangiye icyerekezo cyacu mu iterambere ry'u Rwanda kandi yiteguye kugira uruhare rw'ingenzi kuri ryo. Atige tubiha agaciro kandi tuzakora kugira ngo ishoramari rya Mara Group rizagende neza kuko biri no mu nyungu zacu. Kugeza ubu hamaze gukorwa telefone ebyiri za Mara Group, ni ya Mara X na Mara Z. Ibiciro byazo biri hagati y'amadolari 100 n'amadolari 200 y'Abanyamerika, ni ukuvuga kwihenze yabarirwa mu 180,000 by'amafaranga. Biteganijwe ko buri mwaka uruganda ruzajya rusohora telefone ngendanwa zizwi nka smartphone zibarirwa muri 1,000,000. Imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda igaragaza ko Abanyarwanda batunze telefone ngendanwa muri rusange bagera kuri 80%, kandi ko 15% aribo bakoresha telefone zigezweho zizwi nka smartphone mu buryo bw'ikoranabuhanga. Intumbero y'ubutegetsi ni uko izi telefone zizajya zikorerwa ku butaka bw'u Rwanda zishobora kuzongera umubare w'abakoresha telefone ngendanwa zigezweho. Mu murongo wo kurishya abashoramari, u Rwanda rushyirwa ku mwanya wa 29 ku isi, mu koroheza ishoramari rugashyirwa ku mwanya wa 2 ku mugabane wa Afurika. Iyi Mara Group ifite icyicaro muri Leta Zunze z'Abarabu, ni nayo yaguze imigabane ingana na 62% muri Banki y'Abaturage y'u Rwanda. Uruganda ruje rwiyongera ku zindi nk'uruganda Volkswagen rw'Abadage ruteranyiriza imodoka mu Rwanda, n'urundi rwa Positivo rw'Abanyamerika ruteranyiriza mudasobwa mu Rwanda. Kuri izi telefone, ababishinzwe mu ikoranabuhanga ku butegetsi bw'u Rwanda baravuga ko zizewe ku mutekano wazo. Byitezwe ko nyuma yo gutangiza uruganda rukorera telefone mu Rwanda zigezweho, mu minsi iraza Mara Group izatangiza urundi ruganda mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Nabice ku masonga nkitangura, nyuma ya abanyepolitika babiri bo mu Runani Senare de Rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi batahukiye, Leonard Nyangoma yahoze arongoye urwo Runani avuga ko itahuka ryabo ridashobora gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri ico gihugu. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Nyangoma yavuze kandi ko atabona insiguro yoha iryo tahuka.
Kubijanye n'iryo tahuka ry'umubanga nshingwabikorwa muri Senare, akaba n'umukuru w'umugambwe wa CDP, hanyuma n'uwitwa Mamese basubiye ko nawe nyine ngo yoba yarinjiye muri Senare, niko ndabyumva. Yego, naje nabyumvise uko simbona ico nobivuga koko batahutse. Bumvise yuko hageze mu mitima yabo baca barafata imbwira bataho.
Urunani mwarongoye Senare rwaracitsemwo imirwi, ubu iryo tahuka ryabo bategetsi ryoba rivuga ko urwo runani rurangiye.
Ngira ngo bagiye gukorera hariya, erega ariho n'abasanzwe bari muri Senare bari mu Burundi. Ngira ngo boba bagiye gukorana n'abandi hariya. Ivyo navyo nyene sifise ico nobivuga ko yuko urwo runani rurangije ibikorwa rwari rwishinze. Naheruka mu minsi iheze numva yuko hari bahuye mu kinyegero na Leta y'i Bujumbura ngo barumvikana ku bintu ngo bitari bike, hanyuma ngo intumwa ya Leta y'i Bujumbura ngo ishikanye ivyo babumvikanye, hanyuma abandi baravyanga. Rero ntawuzi yo ibyo barimo no kwihosha n'acho sino no badaguhenze ngo ngo bariko ugana ni ngorugiye kubandanya ibikorwa ariko naho kuruna ni ruto barubando kibandanya ibikorwa none nta nanije tubona ruko rurakora opposition abatavuga rumwe na leta ariho baracariho bari mu gihugu abandi bari hanze turihwere
mwe ho muzotaka ryari koniko eka yongingo ntiyo ba namwe yabahaye kizero ko namwe muhava mu ho bahageze ko namwe mutahuka muzotaka ryari
twebwe tuzotaka nahageze kugira ngo muraba bose abarundi bumva benshi bahunze benshi cyane cyane bari mu bihugu byo mu karere cyane cyane muri Tanzania ahubwo ikibabaje ni uko bari kubarondera kubatahukana ku nguvu ntawuzi ibyo leta ya Tanzania yumvikanye na leta y'u Burundi kugira bafate inyungu yo gutahukana abantu
tugarutse ariko kwitahuka ry'abo bategetsi babiri muri Senared ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati bwabaye nk'ubuhumuriza abanyapolitike bari hanze cyane cyane abafise imitahe ibakurikirana bukaba bwavuze ko abo bantu batazoca batabwa mu mvuto ahubwo bazobanza kumvizwa n'ubutungane ivyo byo bavyahaye kizero abanyapolitike bafise imitahe ko nabo bashobora gutahuka
mbega ntabo abo barungikira imitahe abandi barabanza bayirungikira imitahe ku mashano bariko barakorana ku mashano bamye bakoreye abanyagihugu twe twavuga duti kandi n'ubu niho duhagaze igihambaye kwa ruko abantu bagarukana ubwenge cyane cyane abo muri leta nibo ndiko ndakebura bakemera tugasubira mu biganiro tugahumurizanya
mu mezi arenga umunani cyangwa hashya umunani gatoyi aratekanijwe amatora mu Burundi mu kwezi kwa gatanu mu 2022 ikintu mwebwe mubona cyo kuruka kugira ngo mwebwe mutahuke mwebwe Leonard Nyangoma mutahuke niki
byo kugira ngo jewe uvuze jewe ngira ngo se nabandi ega se jewe jenyine nagiye umva aho mu karere k'ibiyaga binini hari abantu barenga 1500 hari n'abatazwi hari abandi bari za Buraya ngaho muri Amerika ngaho ahuri ikintu cokogwa kugira ngo abo bose bahunze igihugu cabo kandi baragikunda batahuke nuko ubwa mbere leta nibibazwa cane cane ishiraho umwuka mwiza mu gihugu igashiraho umutekano ukwiye ikarekura abo banyororo bose bapfungiwe ubusa bapfungiwe ibya politike igafuta iyo mitahe hanyuma n'ibindi hanyuma tugategura amatora neza tugashiraho inzego ziyategura neza zizigiwe na bose
Leonard Nyangoma umukuru mugambwe CNDD murakoze cyane gose kukanya mu hari radio ijwi ry'Amerika
urakoze nawe Frederic
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Ijuki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusuye mu Rwanda aho urwego rw'ubwenza caha muri ico gihugu rutangaza ko rufise Pasteur Greg Brian Chouf nyuma yaho police imutaye muri yompi mu gitondo cejo kuwa mbere umenyesha makuru wacu mu Rwanda Sumta Kabuyi arakomeza nino nkuru
Inkuru nyirizina yabaye sayine za mu gitondo iyi saha yageze hari abanyamakuru bamwe bageze Remera aho cyo kiganiro cyagombaga kubera ariko batungurwa nuko basanze icyumba inama yari kuberamo gifunze mu gihe abanyamakuru ndetse na Pasteur Greg bibaza uko bigenze hahise haza abapolisi bamwe bakikizaho inama yagombaga kubera abandi begera Pasteur Greg bahita bamwambika amapingu ku maboko icyari kiganiro n'abanyamakuru cyahise kirangiriraho gusa nyuma ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi w'urwego rw'ubugenza cyangwa mu Rwanda Modeste Mbabazi aho umuvuga butumwa yajyanywe adutangariza ko Ribu ari ifite Pasteur Greg nyuma yo gutabwa muri yombi na police icyakurikiranyweho niki politiki nibyo Modeste Mbabazi yasobanuriye Ijwi rya Amerika.
Ari harabazwa gusa iby'ingenzi byo kwikubitiro nibyo kubangamira umutekano public order na no gukoresha inama zitemewe, ariko ubwo muri zo nama harimo n'ibindi bari buze kuba bakurikirana.
Inama zitemewe harimo na kira kiganiro n'abanyamakuru
cyane
ko yari yatumijwe se mbere saa yine, kandi saa yine yatari yagatangiye ikiganiro. Ni ukuvuga ngo n'ubundi mwarimu mushatse kumubaza,
twagombaga kumubaza nyine kugira ngo tumufashe no kubikumira, ariko noneho we ntiyabyubashye.
Hari ibindi bibazo yarasanzwe afite mu rwego rw'ubutabera,
ngira ngo niyo wabyivugira, ntabwo jyewe nabimuvugira.
Ubu aracyari mu maboko yanyu cyangwa mwarangije kumubaza mwamureke?
Aracyari kumwe n'umugenzacyaha.
Umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda avuga ko Pasteur Greg akirimo gusubiza ibibazo by'ubugenzacyaha, gusa ntiyavuze ibizakurikira ibazwa rye. Itangaza abanyamakuru basigaranye ryateguwe na Pasteur Greg Shofu rivuga ko nyuma yaho Radio Amazing Grace ifungiwe ndetse n'insengero zabo zikugarwa, bafashe icyemezo cyo kwimukira muri Uganda. Uyu muvugabutumwa yavuga ko bagomba kwimukira mu gihugu cya Uganda muri uku kwezi kwa cumi, kuko urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda rwanze kongera viza zabo. Pasteur Shofu yongeyeho ko nubwo bagiye bari bagifite imanza mu nkiko zo mu Rwanda nk'uko itangazo ribisobanura. Radio Amazing Grace cyangwa ubuntu butangaje yahagaritswe mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize n'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere, nyuma yaho iradiyo itambukije ikiganiro cyayo cyatambutse mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize 2018 cyaje gufatwa nk'igitesha agaciro umugore. Urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rura rwari rwahanishije Radio Amazing Grace gufunga by'agateganyo iminsi 30 idatambutse ibiganiro, ndetse no kwishyura amande ya miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse igasaba imbabazi abanyarwanda. Urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rusobanura ko ibi bihano bishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu no kutubahiriza amahame y'umwuga w'itangazamakuru. Nyine radio ubuntu butangaje Pasteur Greg Shofu yakunze kumvikana mu bitangazamakuru avuga ko yarenganye, ndetse ahitamo kurega guverinoma y'u Rwanda mu nkiko. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yarigiyemo bwa mbere rwanzuye ko atsinzwe, nyuma yitabaza urukiko rukuru narwo rwaje kwanzura ko atsinzwe. Umucamanza mu rukiko rukuru yari yavuze ko mbere y'uko umuyobozi wa radio ubuntu butangaje yitabaza inkiko yagombaga kubanza kubahiriza ibyo yasabwaga na rura, birimo gutanga amande ya miliyoni 2 mu mafaranga y'u Rwanda, kujya kuri radio agasaba imbabazi abanyarwanda ku by'umuvugabutumwa nikora n'ibikora yari yatangaje, ndetse no guhagarika radio iminsi 30 nk'uko yabisabwaga. Ni icyemezo cyababaje cyane Pasteur Shofu avuga ko radio ye yahagaritswe kuko yanze kwemera icyaha atakoze, kandi ko icyemezo yafatiwe ari icya politike aho kuba ubutabera. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rubarura amaradiyo 38 akorera mu Rwanda, harimo Radio Amazing Grace yamaze kwamburwa uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda kuva mu kwezi kwa kane umwaka ushize 2018 na Radio BBC gahuza imiryango itacyumvikana kuri FM mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuyobozi mukuru ishami rya ONU ryita impunzi ku isi RCR asaba ko hafatwa ingingo zihutirwa kugira ngo haboneke inyishu ku kibazo cy'abavanwa mu byabo n'intambara bakomeje kwiyongera, kimwe n'abimurwa n'ibiza n'inzara idahera. Ivyo Filippo Grandi yabitangarije Geneve mu Swisse mu ijambo ryo gutanguza inama izomara indwi yiga ibibazo by'impunzi. Inkuru y'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Swisse, Lisa Schlein, muregezwaho na mugenzi wacu Venustin Nshimiyimana.
Umubare w'abavanwa mu byabo umaze kugera ku bipimo bikabije mu myaka mike ishize abantu bagera kuri miliyoni 71 bavanywe mu ngo zabo muri abo kimwe cya gatatu ni impunzi abandi bakaba mu nkambi ziri mu bihugu byabo umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Filippo Grandi yavuze ko ikibazo cy'abavanwa mu byabo cyabaye ingutu kurusha uko cyari kimeze mu mwaka w'igihumbi kimwe 1951 muri icyo gihe niho umuryango w'abibumbye wemeje amahame yo kurengera kandi no gufasha impunzi amamiliyoni zari zarukotse amahano yo mu ntambara ya kabiri y'isi. Filippo Grandi yavuze kandi ko kurinda umutekano w'impunzi nabyo bitoroshye ungeraho ko muri iki gihe isi ihanganye n'ikibazo cy'impunzi n'abimukira. Umuyobozi wa HCR yavuze ko gushyira mu gatebo kamwe abimuka ku mpamvu z'ubukungu n'impunzi bituma bitoroha gucungira neza umutekano abahunga intambara itotezwa ni midugararo. Mu cyumweru gishize yavugiye i Mexico ko yabonye ingero z'impunzi zashoboye kubana neza n'abazakiriye ariko n'ubwiyongere bw'impunzi zituruka mu karere ndetse no muri Afurika.
Saving lives and safeguarding the dignity and rights
ubuzima ubusugire n'uburenganzira bw'abimuka bigomba gushyirwa imbere kimwe no kwirinda umutekano w'abahunga bafite koko impamvu zigaragara
with valid claims. There and elsewhere, legal migration
hose,
pathways
would help prevent
the abuse of asylum systems as substitutes of migration channels.
Filippo Grandi yavuze kandi ko ihinduka ry'ibihe naryo rituma abantu bakurwa mu byabo kandi ibyo biza bitarabagaho igihe amategeko arengera impunzi yashyirwagaho umukono. Kuri we rero ngo ibiza bikomeje kuba intandaro yo kuvana abantu batagira ingano mu byabo.
Climate is often also a pervasive factor in cross-border.
Ihinduka ry'ibihe risigaye rifite uruhare mu kuvana abantu mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Ibyo bishobora guturuka ku biza cyangwa se ku ntambara n'imidugararo
and disasters with conflict and violence or
ibyo bishobora guturuka ku mahano atewe n'abantu bwabo. Uko biri kose abari mu kaga bose bagomba gutabarwa.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Filippo Grandi yarangije avuga ko mu mezi abiri ari imbere ateganya kuzatumiza inama mpuzamahanga iziga ku kibazo cy'impunzi ikazibanda cyane ku bavanwa mu byabo kubera ko ari ikibazo gihangayikishije isi.
Arakoze mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
Shit. munsi twari kumwe muri kino gice ca mbere c'ibiganiro vyo muri kano gatondo na hatwaye turabibangirira ku izina rya bagenzi banje bose ndabashimiye mwese mwari muduteza amatwi shimiye kandi abadufashije kubashikiriza bino biganiro washize hamwe amajwi yari Fatuma Limasi Karara Diane Nahazwe mwari kumwe kuri micro ndabike banure ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.